Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Georges Kigogora.
Turi ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 31 ukwezi kwa mukakaro mwaka wa 2026 ndabaramukije ndabahanikaze muri ano makuru twabateguriye nayo akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagabisha abapolisi bo mu ibarabara ry'ibiturire avuga ko hari bihano ruhasha kuri uwo wese azofatwa muri ico caha. Abigisha batari bake babona ko bariko bararenganywa mu kubankira ko baronswa inyigisho zo kwinagura nk'abandi. Nakurukeza kuba kukuruke batangiye kuronswa udufaranga twabo bemerewe hari haheze imyaka itari mike barindiriye turaza kubibashikira ko murano makuru. Mukanye gato idonido ryano makuru.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa n'abahanikaze murano makuru twabateguriye kuko nari meje kubibabwira mu ntango zayo. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye aragabisha abapolisi baryibiturire ku mabarabara akavuga cyane cyane abaryibiturire by'abatwara imiduga baborewe mu ijoro mu gisagara ca Bujumbura. Amenyesha ko ibihano ruhasha byatekanijwe kuri uwo wese azofatwa ariko yaka ibyo biturire akayabivuze kuri uno wa kane mu mitakataka mu ntara ya Bujumbura aho yariko yugurura umwaka w'ishuri ku ntwazangabo mu gipolisi. Tumutega amatwi.
Mu mabarabara akajagari karaba inyamiramabi ariho ziri ndetse hariho n'inyamiramabi zigenda kurya ibiturire. Nagira mbonereho kubakebura ku munsi wa gatanu no ku wa gatandatu no kwa Mungu hageze saa tatu y'ijoro hajya ku ntahangwa yaba yepfo yaba yaruguru saa tatu igeze haba hageze ko bagenya bitwaza ko bariko barabimboregwa ngo ntizigonga abandi mugabo ariko barondera amahera gusa. Imboregwa irabandanya ikigira kuko itanze amahera. Jewe nanjye nzokwigira imboregwa ngende bafate ndayatange muganda wazo bafashe. Intwazagabe bitwara ako karere nzoca ndayihamagara ndayibaze n'izo bihanirwa kuko nta musoda ba mubi intwazagabo niyombi byerekana yuko batabona uri hejuru yabo ariko arabacungera. Kubona tushaka kurwanya akajagari imiduga ntigongane ukazobona ubundi ati ndatomboye ko ndose waborewe nampa amahera agende kugonga abandi mu nyuma niko mwa mubivuze. Aha rero ndabagabishije cyane cyane mwebwe ntwazangabo mwa mucungera ako karere abo bariko bakoreramo akajagari gategereza kuva mu gihugu.
Kurwanya igiturire ngo byari bikwiye guhera ku nzego zo hejuru kugira ngo no mu nzego zo hasi hagarare. Bivugwa na Jean Nduwimana avuga ishyirahamwe gishinzwe kurwanya igiturire n'isesagura ry'amatungo ya leta Oricom asa mukuru w'igihugu cy'u Burundi we mukuru w'ingabo ko yoza aragenzura neza abashe mu mabanga ko bakora akazi yabashinze neza ngo ni naho iyo ngeso yotuzwa. Tumwumvirize.
Biraboneka neza ko igiturire kiraye mu nzego kuva hejuru gushika hasi mu Burundi. Ngira ngo si mu gipolisi gusa cyo mwibarabara kiranoneho bajye abapolisi bajya mwibarabara ntibama mwibarabara barakorera no mu bundi buzima bw'igihugu. Aba batwara ni umukuru w'igihugu we komanda mukuru wabo abashiraho. Aho rero umukuru w'igihugu avuga ko ngo atamupolisi no batamusoda muto aba mubi donc ashobora kwaka ibiturire mu gihe umutwa atasamaye. Avuga yuko umuofisiye nduvuga umusoda mukuru ariwe mubi. Ku by'ukuri ku musoda mukuru wa bose umupolisi mukuru wa bose n'umukuru w'igihugu ntituzi rero uwavuga mubi muri abo bakuru kuko ubwa mbere hoho umukuru w'igihugu ashiraho abo batwara abandi niwe agenzura ingabo niwe ikaronka ku mwanya raporo y'ingene ingabo z'igihugu ziriko zirarangura imirimo yazitumye.
Mu
mugihe rero akajagari kibonekeza mu barabara avuga ngo imboregwa n'abatari imboregwa bararengana kandi bari mu ngorane bafise ibibazo batubasha amategeko rero dusavye ahubwo umukuru w'igihugu na leta yiwe nuvuga abajejwe ntuderekeye igipolisi umushikanganji w'intwara yo hagati eka fashijwe nabo bose batwara igipolisi n'umukuru w'igihugu nyene nibicari ico kibazo bicari ikibazo kijanye n'ibiturire mu gihugu cyose si mu gipolisi gusa akajagari k'igiturire ni kari mu gipolisi gusa nibahere hajya nyine mu nzego zo hejuru bahere muri bimwe by'ubutare baje muri bimwe by'ibitoro bavuga yuko biteza guzanwa na supeb gusa dukamenga supeb n'ifisi igitoro mu muhiri wabo ku by'ukuri ibyo byose byerekana ko mu nzego zo hejuru nzego zitwara harimwo igiturire kirengeje
Jean Duimana abona ko imbere ya byose akwiye kubanza kubahirizwa amabwizwa n'amategeko agwanya igiturire igihugu kigatera imbere kuri bose ntihagira bisangiza ubutunzi bw'igihugu kuko bituma badashikirwa abashabikika mu kiza n'ubunyene Jean Duimana umuvugizi w'ishyirahamwe Olicom
twebwe muri Olicom imyaka n'iyindi twama dusemerera tuvuga tuti mbega none ko ataki naho haja amategeko hakaja ama strategi national bimwe bita intuze mabwirizwa araba ivyo kugwanya igiturire ko bijaho ko n'inzego zijanye igipolisi kijanye n'ivyo kugwanya igiturire cyagiyeho none kwatana kimwe gitera imbere ku by'ukuri rero ivyerekeye kugwanya igiturire haba mu gipolisi cyangwa ahandi bitangurira mu ntwaro ubwa mbere hoho intwaro zigezwa kuba intwaro ikomeye intwaro izi byikora hanyuma igihugu giteza kuba igihugu giteye imbere iyo uteje imbere igihugu ukaronka amafaranga uhemba abakozi nuvuga abo bapolisi ku by'ukuri igiturire kirashobora kugabanuka ariko iyo babona ubarenganya ukaha amaheruka yahereza mu kagwi kamwe abandi nabo kasa n'ubibagira ku by'ukuri haraboneka abaca bavuga bati reka twigwaneho turabe natwe ingene twubaho ariko ku by'ukuri nta n'umwe ari kuriwe kurya abandi rero uwo komanda mukuru rero mu gipolisi no mu gisirikare na subiremwo abo yita abakuru mu gipolisi mu gisoda arabe ko atihenze mu kubashiraho
inzamba
ano makuru tuyabandanirize mu gisata cy'indero abigisha batari bake bo mu gihugu bidoga ni mu gihe ubushikiranganji bw'indero buherutse gutegeka abayobozi b'amashuri gutanga umwidondoro w'abigisha bo mu mwaka w'indwi ibyo navyo abarimu bakabibonamo akarenganyo kuko bamwe batemerewe kwitaba mu nyigisho zo kubasahiriza ubwenge ibyo nivyo na Pierre Gahungu
nk'uko bivugwa n'abo barimu ngo abakota kivi babwiwe ko batarimwo mu bitaba izo nyigisho bagatangaza ko abarimu babakota kivi atari bake kandi bazotangura akazi izo nyigisho zaraheze bakibaza ingene bizogenda ngo batange inyigisho bataronkeye ikarisha bwenge
twebwe turatangazwa n'ingingo ya leta na cyane cyane ubushikiranganji bw'indero aho buheruka gutegeka abadeite yuko batanga umwitondoro w'abigisha bigisha mu mwaka w'indwi ugari cyadutangaje na twebwe abigisha babakota kivi cyangwa abakorerabushake batubwiye yuko tutarimwe muri iyo foromasiyo izoba no kuvuga bariko bategura iyindi nteguro shasha y'umwaka w'indwi rero tukibaza yuko kubera iki ku mashuri menshi usanga bafite abigisha babakota kivi mbega bizoca bigenda gute bazoza kwigisha inyigisho batigeze baronkera ikarisha bwenge ryacu ikindi kigira kabiri n'abaca batubwira yuko ngo umukorerabushake cyangwa umwigisha w'umukota kivi adoba abishaka ni uko ngo azotonda ngo akaronkeza inyigisho umugabo ngo atacaronka ngo ahubwo ngo cyo ngo azoronka ngo uko azogihabwa ngo n'umuyobozi wiwe nk'abigisha b'abakota kivi tubona yuko harimwo akamwana wa mama canke akarenganyo nk'uko biherutse kuba mu zindi ntara nk'iza Cibitoke aho hari bamwe usanga bitaba amaforomasiyo abandi ugasanga bakumiriwe kuko nubwo umuntu atanga icyo afise ntituzoza kwigisha ibintu tutigeze tukarihiza ubwenge n'umushikiranganji aherutse kuvuga yuko bagomba bahe akazi ku bandi bigisha ibihumbi bitanu umwabe ibihumbi bitanu hazoba harimwo nk'abazotombora bakaja kwigisha uwo mwaka w'indwi nyene mbega nabo ko bazotangura akazi izo nyigisho ziza zaraheze bizoca bigenda gute
abo barimu bagasaba ko ubushikiranganje bw'indero nabo go bibuka muri izo nyigisho kuneza abanyeshure.
Dusozere ano makuru twateguriye ugakuru keza ku bakukuruke, abo nabo bakaba batangwe kunoswa dufaranga twawemerewe hisunzwe itegeko ribagenga riheruka gushigwa ku gihe mu mpera z'ukwezi kwa ruhezi umwaka. Ivyo vyashikirijwe na Jean Athanase Hicu Burundi arongoye ikigo kijejwe guteganiza kazoza abakukuruke. Hakaba hari kuri uwa gatanu mu kiganiro yagiranye n'abamenyeshamakuru amenyesha ko ba mbere baronse utwo dufaranga kuri uyu wa 29 mu kakaro, akanasaba abakukuruke barenga 200,000 bataratunganirizwa ko boshikana ibisabwa vyabo muri ico kigo. Tumwumvirize.
Itegeko numero 577 agakoni 544 agakoni 1577 yo kuwa 29 ruheshi 2026 rishinga amafaranga umuriyoni umwe 1,450,000 y'amarundi nk'umushahara ntarengwa ufasha guharura pansiyo y'abakukuruke mu kazi ka leta. Itegeko rya kabiri ni itegeko nimero 577 agakoni 544 agakoni ubusa 16 ryo kuwa gatatu mu kakaro umwaka 2026 rishinga amafaranga umuriyoni umwe 50,000 y'amarundi ka pansiyo ntarengwa umukukuruke mu kazi ka leta adashobora kurenza. Mu gushyira mu ngiro ayo mategeko yose agenga iduzwa rya pansiyo duhejeje kudondagura, ikigo NPR gihejeje kuyisunga mu guharura no kuriha pansiyo z'abakukuruke bakikukira kuri uyu wa 2029 mu kakaro mwaka 2026. Abakukuruke bahembwe ni 11,480,000. Amafaranga bari guhembwa atampinduka dukoresheje yari kuba umuriyaridi umwe 1,365,000 22,026 n'amafaranga 30. Amafaranga bahembwe hisunzwe impinduka yabaye 3,500,000 5,585,000 n'amafaranga 562,000. Mucamona yuko akigoro kabaye 2,200,000 1,508,000 359,000 n'amafaranga 5,332,000. ONPR ntiyaronse umushahara wa nyuma w'ukwezi kugira ngo ironke umushahara w'ifatiro mu guharura pansiyo z'abakukuruke 2,213,000. Babaye barahembwa hisunzwe uko byahora bigenda mu kurindira ko bazana impapuro zemewe n'amategeko zituma hamenyekana umushahara w'ifatiro. Ni nk'aba bakuriye. Hariho abakukuruke batitabiriye akamo twabateye ko kuzana impapuro zemewe ta akreditif kugira ngo turonke umushahara w'ifatiro mu guharura pansiyo yawe.
Ari no hagarukiye amakuru mu kintu twabateguriye. Mwakoze muri mwese mwakurikiranye, bakoze n'abagenzanzi bamfashije kuyatorokanya. Mugira muhuri wanyu nawe utaha.